Mubandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Mwiriwe nshuti muteze amatwi ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Turi kumwe kuri inogenekerezo rya 26 z'ukwezi kwa kane kwa 2017 muri studio ya gatanu. Muri kumwe na Jewe Diane Ninahazwe
na Fidel Niyongabo. Ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu.
Akamunzi munyapolitike wese ahari hose, aba ari mu Burundi, aba uri hanze, uri ahari hose, ngira ndi munyapolitike. Uyu munsi igihugu cy'u Burundi kiragukeneye mu nzira nziza yo kugira ngo iki gihugu kirengane bino bihe.
Uyu ni Silvestre Ntibantunganya yahoze arongoye igihugu cy'u Burundi, ahamagarira abanyepolitike b'Abarundi kurengera inyungu za politike zabo bagashira imbere ineza y'igihugu.
Leta y'u Burundi yemeye icyifuzo cy'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU cyo kugena Michel Kafando ngo abe umuhanuzi wiwe mushasha adasanzwe mu Burundi. Ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu murantunga, ishyirahamwe riharanira agateka k'abamenyeshamakuru Medecins Sans Frontieres ryatangaje uno munsi kuwa gatatu ku bwigenge bw'itangazamakuru ku isi bugeramiwe bikomeye. Abantu 20 barapfuye mu ndwi iheze mu gutana mu mitwe gufatiye ku bwoko kwabereye mu ntara ya Kasai iri mu ruhagarara n'intambara muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Emmanuel Macron, umukandida mu nshuro ya kabiri y'amatora y'umukuru w'igihugu mu Bufaransa, yakomeye akaruru uno munsi kuwa gatatu n'abashigikiye ubu bahiganwa Marine Le Pen mu buraruko bw'igihugu. Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye turagaruka ko mu kanya ku buryo bunonosoye mugume hafi y'amaradiyo yanyu. Tutangure ku makuru avugwa hirya no hino twabateguriye. Tutangure ku nkuru yerekeye Burundi. Leta y'u Burundi yemeye icyifuzo cy'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU cyo kugena Michel Kafando ngo abe umuhanuzi we mushasha adasanzwe mu Burundi. Alain Diomede Nzeyimana, icyegera cy'umuvugizi wa perezida Nkurunziza, avuga ko ibiro bya perezida byaronse urwete urwandiko rw'umunyamabanga wa ONU rugena Michel Kafando yahoze ayoboye leta mfata kibanza ya Burkina Faso ngo asubirire Jamal Benoma mu gutorera umuti uruhagarara mu Burundi. Ariko Nzeyimana amenyesha ko leta itararonka urwete nyenizina rwemeza iryo genwa, ariko ko yatanze uburenganzira ku igenwa rya Michel Kafando. Yagize ati reka ntishobora, leta ntishobora kwanga igenwa ry'uwo muntu, ni nzobere mu bya diplomasi y'imigenderanire mpuzamakungu, twizeye ko azokora igikorwa ciwe neza. Tasinsi Bomana, umwe mu banyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi, avuga ko yakiriye neza igenwa rya Kafando kuba intumwa idasanzwe ya ONU. Abandanya avuga ko kubona abanyagihugu ba Burkina Faso baramwizeye ngo arongore leta mfata kibanza inyuma yaho Perezida Blaise Compaore ahungiye igihugu vyerekana ko ari uwo kwizigira. Yamaravuga ko afise amagenga ko nawe azohura n'ingorane z'uwo agiye kuzosubirira mu gihe leta itigera yemera umudiplomate ashira habona amabi akogwa na leta. Ishyirahamwe rihananira agateka k'abamenyesha makuru Medecins Sans Frontieres ryatangaje uno munsi kuwa gatatu ku bwigenge bw'itangazamakuru ku isi bugeramiwe bikomeye. Muri raporo yaryo ya misi isohoka uko umwaka utashe ku bwene ubwigenge bw'itangazamakuru bwifashe ku isi, ishyirahamwe Reporters Sans Frontieres ryadomye cyane cyane urutoki ku bihugu birimwo demokarasi mu kuvuga ko ubwigenge bw'itangazamakuru muri ibyo bihugu bwasubiye inyuma nyuma y'uko ivyo bihugu mu kiringo cy'umwaka urangiye. Raporo y'ishyirahamwe Reporters Sans Frontieres yamenyesheje ko gusubira inyuma ku bwigenge bw'itangazamakuru vyibonekeje kurushiriza mu bice aho abategetsi batwaza igikenye batsinze nko mu bihugu bya Pologne, Hongrie na Turkiya. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe Reporters Sans Frontieres Christophe Deloire yatangaje ku Buhindi ubundi uburenganzira budashobora kubahirizwa mu gihe ubwigenge bw'itangazamakuru utubahirijwe. Norvège, Suède, Finland, Danemark n'Ubuholand nivyo bihugu vyubahiriza kurusha ibindi ubwigenge bw'itangazamakuru. Korea ya ruguru iza mu kibanza cya nyuma. Radijwi di Ameriki Washington DC mwandanyo kumviza makuru yo hirya no hino twabateguriye mu karere ka Afrika abantu 20 barapfuye mu ndwi iheze mu gutana mu mitwe gufatiye ku bwoko kwabereye mu ntara ya Kasai iri mu ruhagarara n'intambara aho ni muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo byatangajwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU no munsi wa gatatu. Ibiro by'ishyirahamwe ONU muri Kongo MONUSCO byamenyesheje mu itangazo ko gutana mu mitwe kwabaye ku itariki 19 z'ukwezi kwa kane mu buseruko bw'umugwa mukuru w'intara ya Kasai Chikapa hagati yabo mu bwoko bw'aba Luwa Luba n'abacowe Pende. Abo mu bwoko bw'abacowe Pende 20 barahasize ubuzima. Abacowe Pende babona ko aribo bakavukire mu ntara ya Kasai bagiriza ba Luwa Luba ko bashigikiye abarwanyi bazwi ku izina rya Kamwina Nsapu. Intara Kasai yaragiramiwe n'uruhagarara n'ubwicanyi kuva mu mwaka w'2016 bivuye ku gutana mu mitwe hagati y'inteko za leta n'abagwanyi bazwi ku izina rya Kamwina Nsapu. Abantu bagera ku 100 barahasize ubuzima muri uko gutana mu mitwe harimo abahinga babiri bishyirahamwe mpuzamakungu ONU umunyamerika Michael Sharp n'umuswedakazi Zaida Catalan. Abarwanyi butegetsi bazwi ku izina rya Kamwina Nsapu bagirijwe n'ishyirahamwe ONU ku bwicanyi bukabije butari buke no kwinjiza abana mu mugwi wabo. Emmanuel Macron, umukandida mu nshuro ya kabiri y'amatora y'umukuru w'igihugu mu Bufaransa, yakomewe akaruru no munsi wa gatatu n'abashigikiye uwo bahiganwa Marine Le Pen igihe agendera ihinguriro rikora ibikoresho byo mu nzu rishobora kugara kubera ibibazo rifise mu gisagara cya Amiens mu buraruko bw'igihugu. Bamwe mu ariko bakomera akaruru Macron basemereye amajambo avuga ko Marine Le Pen ari president. Marine Le Pen yari yagendeye iryo hinguriro amasaha make imbere yaho. Macron yatangaje ko yaje kugendera iryo hinguriro kubera ashaka kuvugisha abakozi baryo. Yatangaje ko ari byumvikana ko abantu bashavuye mu gihugu ku ingingo zitegerezwa gufatwa. Avuga ko ariyo mpamvu yagendeye igisagara cya Amiens. Amiens nicyo gisagara Macron yavukiyemo, yagendeye icyo gisagara kugira yiyamirize ibyagirizo by'uko yafashe ibintu bimenenegwe mu ntango y'igikorwa cyo kwiyamamariza inshuro ya kabiri y'amatora y'umukuru w'igihugu yo ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatanu mu gihugu cy'u Bufaransa.
Hano makuru y'ijwi ry'Amerika havugwa ijyanye n'ino mu yakurikirana iminsi yose nk'ano mango kuri radio Inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku ijwi ry'Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Burundi naho mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Tongere tugire mwiriwe tu amakuru avugwa mu karere tuhere kucegeranyo cishamwe ryamenyesha makuru batagira imbibe reporter sans frontières mu gifaransa cuno mwaka. Ico cegeranyo casohotse no musi cerekana kubwigenge bwo kumenyesha makuru mwisi bubangamiwe kurusha uko vyigeze kuba mu karere k'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko EAC. Burundi nibwo buza ubwa nyuma bukaba bukurikirana n'igihugu cy'u Rwanda. Umunyamakuru wacu Eloge Wirikaneza yagicirya nino atugira ivyinshi birimo.
Igihugu kiza kwisonga mu kubahiza ubwigenge bwo kumenyesha makuru ku isi ni Norvege kiri ku mugabane wa Buraya, ikurikirwa n'ibindi bihugu bitanu navyo nyene biri mu buraruko bwa Buraya. Ivyo navyo uko bikurikirana kuva ku cya kabiri ni Sweden, Finland, Denmark hamwe n'Uburundi. Mu bihugu 180 ishyirahamwe ryamenyesha makuru batagira imbibe RSF ryagizemo amatohoza. Ikiza ubwa nyuma ni Korea ya Ruguru iri ku mugabane wa Aziya, ikakurikirwa na Eritrea yo muri Afrika. Ku mugabane wa Afrika igihugu kiza ubwa mbere ni Namibia kiri mu kibanza ca 24. Igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiza mu kibanza ca 43 kikaba catakaje ibibanza bibiri ugereranije n'umwaka uheze. Mu bihugu bitandatu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC, Tanzania ni ifise kibanza ciza ca 83, nayo Burundi bukaba ubwa nyuma ku nimero 160 bukaba bukurikirana n'u Rwanda. Mbega none nizihe nsiguro ishyirahamwe RSF ritanga ku manota yahawe Burundi n'u Rwanda? Duhereye ku Burundi bwatakaje ibibanza bine byose ugereranije n'umwaka uheze. RSF rivuga ko ibijanye n'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru vyunyutse kuva mu mwaka wa 2015 aho haba gushaka guhirika ubutegetsi. Iryo shyirahamwe risigura ko amaradiyo yigenga yaturiwe icyo gihe bituma havuka mu nyuma imenyesha amakuru biteye amashurwe leta gusa. RSF rinamenyesha ko abamenyesha amakuru bahamagawe n'abategetsi akatari gake kugira ngo bahindure inkuru baba bakoze, rikabandanya ryibutsa ko abamenyesha amakuru baharurwa mu mirongo bahunze igihugu mbere bamwe muri bo bakaba baronderwa n'ubutungane bubagiriza ko bakoranye n'abashatse guhirika ubutegetsi. ishirahamwe ry'amenyesha makuru batagira imbibe linagaruka kwinyuruzwa ryo menyesha makuru Jean Bigirimana mu mwaka wa 2016 nubatahura amenyerengero ryiwe nkuko bihana imipaka Burundi n'u Rwanda birakurikirana kuko Rwanda ruza mu kibanza cy'ijana 59 ico gihugu kirerwa ko naho cashizeho itegeko rishasha kuva mu mwaka wa 2010 ryanatumye internet kwiragizwa mu gihugu cyose amenyesha makuru babuzwa canke bagategekwa uburyo bakoramo inkuru gushikaho nabo nyene bihinduka ubuzima bwabo busanzwe. RSF rivuga ko genocide yakorewe abatutsi mu 1994 yatumye ibinyamakuru vyose bivuze ibidahimbaye ubutegetsi bica bifatwa nk'ibicanisha mw'abantu. Ritanga karorero ki radio y'Abongereza BBC igisata c'ikinyarwanda yugawe kuva mu mwaka wa 2015. Ishirahamwe ry'amenyesha makuru batagira imbibe rivuga ko naho muri iyi myaka iheze ataho nyangwa ry'agateka k'amenyesha makuru ryavuzwe rwose mu Rwanda bidasigura ko ritabaye ahubwo kwa rukubera benshi muri bo bataye bakomoka. RSF rirangiza rivuga ko rifise amakenga kw'amatora y'umukuru w'igihugu mu kwezi k'umunani uyu mwaka mu Rwanda ashobora kuba intandaro y'uruhagarara hagati y'ubutegetsi n'itangazamakuru. Nubwo biruko u Rwanda rwungutse ibibanza bibiri mu mwaka ugereranije n'umwaka uheze, icegeranyo cy'umwaka wa 2017 cishyiramo ry'amenyesha makuru batagira imbibe kivuga ku bwigenge bwo kumenyesha makuru utari bwigere bubangamirwa nk'uko biri ubu. Mu mwaka uheze abamenyesha makuru 74 nibo bishwe ku isi yose naye abarenga 345 barafungwa. Eroje Burika neza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Bego kuri ko sindi kinyoma ndege naze sindi nabi tukorengera gute bidutandukanya gutusenyere ku mugozi umwe inyeshu ni mu gikino muri kirukuri mugiye kwa mukurikira kuri radio ijwi rya Amerika imisi yose ya gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri ni igikino mutegurirwa na La Benevolence urakeneye kumenya inkuru y'abaseruko n'abarengera isango ntigutange
Monica muri kirukuri.
Ijwi ry'Amerika turabandanya n'amakuru inkuru yindi kiravugwa cyane mu Burundi janye n'imyaka ibiri rumanye kuri no wa gatatu genekezo rya 2026 kwezi kwa kane umwaka wa 2017 mu isagara ca Bujumbura habaye imyerekano yo kwiyamiriza ukongera kwitoza ubwira gatatu kwa perezida Petero Nkurunziza mu kibanza c'umukuru w'igihugu. None nyuma iyo myaka ibiri hahindutse iki ku mugwa mukuru w'Burundi Bujumbura? Umenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika Evariste Nzikobanyanka yaciye mu makartiye atandukanye atubwira uko yabisanze.
Igenekerezo rya 2025 kwezi kwa kane mwaka wa 2015 niho mu mugambi CSDD nari ndongoye icyo gihe bafata ingingo yuko
muradutunga ivyuma ntibisezeranye. Ijwi twari twasavye sigyo baduhaye ariko umenyesha makuru wacu Evariste Nzikobanyanka atubwire uko yasanze ibintu vyifashe mu makartiye atandukanye gisagara ca Bujumbura inyuma y'imyaka ibiri heze habaye imyerekano yo kwiyamiriza kwitoza kwa gatatu ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi perezida Petero Nkurunziza.
Ico abantu bose bafise umutima uko ndi cy'u Burundi no gukunda abantu bahurirako nuko ivyo byashitse byakomerekeje cyane u Burundi bwacu igihugu cyarakomerekeye cyane iyo byerekana yuko buri kintu gihugu cyacu
mudutunge ibihunga bw'ivyuma ntiburiko buradukundira iyo nkuru ya Evariste ni vyakunda turayigarukako ariko imbere yaho tubanze duhe ijambo wahoze arongo igihugu cyo Burundi Sylvestre Ntibantunganya ahamagarira impande zose kurengera vyose bagashira higya nino inyungu zabo za politiki neza y'igihugu ikaje imbere. Tumutega amatwi mu kiganiro yahaye mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Ico abantu bose bafise umutima uko ndi cy'u Burundi no gukunda abantu bahurirako nuko ivyo byashitse byakomerekeje cyane u Burundi bwacu igihugu cyarakomerekeye cyane iyo byerekana yuko buri kintu gihugu cyacu hari ingendo itizwa guhinduka haba mu batwara haba mu bipfuza gutwara haba mbere no muri bene gihugu bonyene tukama dushira imbere kubaha no kubahiriza mu dukora byose ubuzima bwa muntu tukama dushira imbere gukunda igihugu cacu gishira imbere ya byose tugashyira imbere y'ubwoko bwacu tukagishira imbere y'imigambwe yacu tugagishira imbere y'ibindi byose usanga ari kwita yumvira twasanze biza kuko twasanze ico gihugu kiriho kandi tuzogenda tukagisigaho.
Muravuze ikibazo gihambaye cyane cyo guhinduka ariko si ibintu byoroshye muziko mu Burundi haheze imyaka n'imyaka indyana nkinzo zamazashitse hahirgiye gitoyi gusa cagahengwe ikintu abarundi muri rusangi bakwiye gukora haba abanyapolitike bose baba bari ku butetsi baba abavuga rumwe na leta ikintu bokora kugira ngo bahe amahoro abarundi bajuragijwe kuva kera niki
inyishu ngiye guha ntihagire ubugira ngo giye guhimbinga ntaka canke ntaka burya mu buzima bw'ibihugu bura hariho ibihe bicamwo igoye wibaza uti mbega ibyo bihugu bizokogorora gute urumva yuko idushobora guhinduka bintu hakubera iki bihinduka kuko haba habonetse imbondeza zije imbere y'abandi zigira ziki ivyabaye muri imyaka idushobora kumira kubibandanya reka tubihindure uko abantu ntibabe imbohe ahubwo baraba imbere babone icyo gukeneye gusumba uko byari bimeze mu myaka iheze utyo uzosanga duteye imbere naye handi tugiye turazirikwa nakahi none kari cyane na cyane cyane umurongozi birabiza kagora ingene ushobora gukora guteza imbere ibindi
kuba imboneza ni ikintu muvuze gihambaye cyane rwose ubu ikintu cyokorwa kugira ngo ayo mahoro agaruke mu Burundi abarundi basubire kwidegenza eka abarundi bavavanure niyo mutima w'indyane ataho zihagaze icokorwa nikihe turabona ku biganiro umengo ntambwe nini biriko biratera mu kigihe huko gwike
nta yindi nzira atari kuganira kuganira ntagira uwibaza ngo byose ubize inyuma intambwe kuri bishenye kuri kuriya kuganira bishobora mbere no gukomeza intambwe igihugu kiba gishitsemwo
hari abarundi benshi bavuga ko kuganira ibyo biganiro kenshi na kenshi ari biganiro bituma abanyapolitike bonyine bumvikana ugasanga ibibazo byo kumuzi ntibitorewe inyishu bakaba bavuga ko ikintu cyiza ahubwo nyabuna ari uko abarundi bo kwitegura bakaca mu matora ikana demokrasi igatsimbatara aho muhavuga kwiki mukanye gato
cewe sindi bazi uko abarundi ayo mahindabwo abarundi banyavuga bati iyo abanyapolitike bumvikanye nta ngorane zo mu gihugu kandi ugiye kuraba na kahise ka kino gihugu ingorane zose cagiye kigira nta nimwe yavuye mu gihugu hagati cyose byama biva mu baharanira ubutegetsi araba buriko cyangwa ashaka kugushikira igihamba yo no kumenya yuko ubu hari nzira twafashe yo gushikira ubutegetsi no kuza kubaza abajya gihugu bonyene
mu kanyaga tuyi cyane gose muri mu banyapolitike perezida Sylvestre Ntibantunganya bari bakinjiye mu gihugu eka kubera uruhagararwa ari mu gihugu muri iki gihe hari abanyapolitike benshi cyane rwose baba hanze y'igihugu akamwo mwotera abanyapolitike nakahe akamwo mwotera leta y'Uburundi nakahe mu majambo make
iguye majambo atomoye ko ntahe nahunze igihugu narasiguye imbuzare zatumye mba ndabangiriye ndi hanze ntizari zavuye kuri jewe ico kitihwe akamwo nte mu nyapolitike wese hari hose aba ari mu Burundi aba uri hanze uri wa hari hose ngirande mu nyapolitike uyu munsi igihugu cy'u Burundi kiragukeneye mu nzira nziza y'ukugira ngo iki gihugu kirengane bino bihe dutegure kazoza twese umwe wese yirengere umwe wese arabe icankenegwa yumvirize uwundi
perezida Sylvestre Ntibantunganya yahoze arongoye u Burundi murakoze cyane gose ku kanya maduhaye
namwe murakoze cyane
Nuko rero tugaruke kuri ya nkuru vyari vyanse ko twumviriza umunyamakuru wacu Evariste Nziko banyanka tubwira uko yasanze ibintu vyifashe mu quartier atandukanye gisagara ca Bujumbura inyuma y'imyaka ibiri habaye imyerekano yo kwiyamiriza kwitoza kugira gatatu ku mukuru w'igihugu cyo Burundi Perezida Petero Nkurunziza
Kwigerekerezo rya 25 kwezi kwa kane mwaka wa 2015 niho mu mugambi CDD nari ndongoye icyo gihe bafata ingingo yuko umukandida wacu azoharanira igice cy'umukuru w'igihugu ari nyir'icyubahiro Petero Nkurunziza ko mu mbaga rero muti mbega kuri iyo ngingo mwafashe hari icyo muyivuga ko iyo kuba mwatanze uwo mukandida nagira ngo bwa mbere hoho mbanze nkeze nyir'icyubahiro Petero Nkurunziza kubwira n'ubukerebutsi bwiwe yiwe kukungene mwino miyakiri ya bifashemo naho nyene hari ibihugu byaduhaye umugongo ikadufatira ibihano nkuko rero mwabivuze dufashe ingingo yo gutanga umukandida ekera nkuru nziza yitoze ku giti cy'umugambi FDD bwo bw'igihugu mu matari mukuru w'igihugu hafi haba imigomuko ku itariki 26 nagira rero ndababwire yuko kwaba twashinga umukandida ekera nkuru nziza cyangwa twaba twari gushinga uwundi mukandida ibyo imigomuko mwabonye yabaye ku itariki 26 z'ukwezi kwa kane mwaka 2015 yari kuba kujyanye ne mwabonye yabaye kuko ntibari ko bagwanya umukandida bari ko bagwanya umugambwe wose umugambwe se ndefite iyo yari ntumbero
mwoba mufise ibimenyetso byerekana ibyo bintu mushikirije
yego turafite ibimenyetso kuko nagenda kugira yuko imbere yuko n'amatora aba imbere yuko n'amatora aba ibyo byaravugwa yuko bashaka ko ubutegetsi bwose bukomoka ku mugambwe ndefite buhava bwose burundu ibyo byaravugwa wa abari mu migambi tabura mena leta narabivuga ni kuvuga rero ko kuba twarashizeho umukandida Pierre Nkurunziza yabaye ingimbarutsa gusa yo kugira ngo baronke icyitwara kugira ngo yanigumuko ibe ariko nababwiye yuko uwo twari kuza nawe akomoka mu mugambi cy'Ibanga FDD yanigumuko yari kuba kuko ntibarone umuntu baronke ubutegetsi bwose
amakuru batangaza cyane cyane abatavuga rumwe na leta avuga ko biyamirije cyane cyane ikiringo cya gatatu nimuyemera
yemera kubera ko ikintu yemera nuko inzira zose zerekana yuko umukandida w'umugambi FDD Pierre Nkurunziza yarakwije ibisabwa n'amategeko zarakurikijwe ariko naho zakurikizwa ntibazemera ntibazitaho ntibari bazimizwe kuko nkuko nakubwiye intumbero ntiyari iyo intumbero yari yo kuvuga ntibere ubutegetsi bwose noneho ni nabyo ubona nuno munsi biga kujya gufata no igihugu kujya gufata igihano Burundi ni kugira ngo bananize intwaro y'umugambi FDD hanyuma noneho abenegihugu bayimure hanyuma tuve ko
gusenyura ubutegetsi imigomuko ibihano ivyo vyose bisa n'ibintu ataco vyashitse ko ariko ikigaragaza nuko mu Burundi uarundi bakenye ikabukene n'ibwinshi ikana umutekano urumva abantu bapfuye hijya no hino ibiganiro ntibisa n'ibiko biratera imbere ikintu kubwanyu co tuma abarundi muri iki gihe gushika no mu Burundi wo kumutumba yumva ko afite amahoro tikeka ko hari umuntu ashaka kumuganagura canke ika umutekano we wifashe neza ikintu co tuma Burundi bwogorora muri iki gihe inzira nyayo ni hiye
nibaza ko ikintu twiko turacamwe nk'abarundi nibaza ko hari n'ibindi bihugu byinshi ku isi byakiriye muri ino bihe twiko turacamwe ni kuvuga ko ikintu twiko turacamwe nivuga nk'ikintu cyo kudukebura nk'abarundi kugira ngo tumenye yuko tutatezwa kwa matuzere bize aha no kugira neza yuko ibikorwa bikuru bikuru igihugu kiba gikeneye nk'ibi byo guhemba abakozi n'ibindi bikorwa bitandukanye uno munsi biriko birakogwa ukuri kwamye bivanye n'uburyo turonka hano mu gihugu nyine kuvuga rero kuba hari abatwugariye ko bahora baduhaye imfashanyo bakugara byaduhaye kwikebuka kuraba noneho mbega nk'abarundi dushoboye iki twebwe nyine kuvuga rero nagenda kubwire ko ibi ni iby'umwanya muto nimba uvuga uti abarundi barakenye ibi ni iby'umwanya muto ejo twarabonye neza ko tugeza gukora kugira ngo natwe duteye imbere nk'uko ibindi bihugu byateye imbere ubushinwa n'ahandi uno munsi ibihugu bikomeye kubera ko byavuye hasi abenegihugu bo mu gihugu bakava hasi bagakora bakarondera uburyo bwose bakimbura kugira ngo bashobore mu ruhande runini rubaho kwibako ibyo rero turimo uno munsi nibyo bigitangura birababaza birafata akanya ariko ndakubwiye yuko Burundi ejo cyangwa hirya y'ejo buzohaguruka amakungu agatangara
nuko rero mwongere mudutunge kandi muturanye kuko ivyuma bitatwereye uno munsi mwumvise ko mutariko mukurikirana inkuru y'umunyamakuru wa Evariste Nziko Banyanka ubwo nyabuna mariko mukurikirana Pascal Nyabenda yahoze arongo uyu mugambwe CNDD-FDD igihe uko kwitoza kugira gatatu k'umukuru w'igihugu cy'u Burundi bimenyeshwa ariko muri make inkuru ya Evariste Nziko Banyanka uko yabisanze nuko amazu amwamwe ari mu kumutakura ubu unye atagiramwo abayabamwo ni mu gihe icegeranyo c'ishamwe rya onugitaho impunzi geruka kwerekana yuko abantu bagera ku 500,000 ariyo bahunze kuva haduka izo ntureka za politique mu gihugu cy'u Burundi. Ijwi rya Amerika turabandanya n'amakuru. Umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya indwara ya malaria mu Burundi wahimbaje uno munsi, ukaba wahimbarijwe mu ntara ya Cankuzo iri mu buseruko bw'ico gihugu. Uyu munsi rero ushitse mu gihe leta y'u Burundi iheruka gutangaza ko malaria yamaze kwitwa ikiza. Ivyinshi kuri ino nkuru tubaza umunyamakuru wacu Fidel d'Antoine Sabibana.
Icivugo tuno mwaka ugize 10 uyu munsi muzamakungu ware ugwanya malaria uhimbajwe kigira giti dukore ibishoboka byose dutuze malaria kugwego rw'igihugu. Uno munsi wahimbarijwe mu ntara ya Cankuzo ziri mu buseruko bw'u Burundi. Intara iri mu ntara 9 zasinzikajwe niyo ndwara ya malaria nkuko biboneka mu cegeranyo c'ubushirangaji bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza sida mu Burundi. Ibaro dukura mu biro bijejwe amagara y'abantu muri iyo ntara yahimbarijwe mu no munsi muzamakungu vyerekana ko bagwaye iyo ndwara baje kwivuza bangana n'ibihumbi 90 n'ijana na 13 mu mezi abiri atangura no mwaka w'ibihumbi 2017 ukwa mbere n'ukwa kabiri. Ukoreye kuri ivyo biharuro usanga ibice 31 n'ibice 8% vy'ababa muri iyo ntara iri mu buseruko bw'u Burundi bagwaye malaria. Naho ku rwego rw'igihugu muganga Niyonizigiye arongoye umugambi w'ibujejo kugwanya malaria mu Burundi amenyesha ko abantu barenga 60% ari bo bafatwa n'iyo ndwara mu bagwayi bitura amavuriro atandukanye. Muri abo 55% bafatwa na malaria n'abana bari munsi y'imyaka 5. Abantu bitaba imana bariko baravugwa nawo kwa muganga 39.6% bapfa bahitanywe n'indwara ya malaria. Muganga Dionizi Nizigimana arongoye umugambi w'igihugu jeje kugwanya malaria mu Burundi avuga ko leta y'u Burundi yamaze gusohora ingingo yo kuvura abagwaye indwara ya malaria ku buntu.
Turavuga yuko mu gihe cikiza cha malaria ku imiti bayitanga ku buntu, imiti itangwa ku buntu yabamaze kunyumviriza baramaze kumva yuko nkimiriza ahubwo abene gihugu yuko batogira ubwoba bavuga yuko bagiye ku bataronka amafaranga yo kugura iyo miti mugabo yuko ugiye kwa muganga yuko iyo miti uzoyironka ku buntu. Ugambere ho murazi yuko ijya miti yo kurugezo kwa mbere yarisanzwe itangwa ku buntu kuri bose ijya artisanat amudia kin kumbure imiti yagugwa nayo nuko ari imiti commercialize ni imiti ya kinini. Umuti wa kinini rero ni wajya kurondera hajya muri novuga muri pizza hajya kuri bajya bigenga ujya urumva zo kurihisha muganga wagenda mu nuzeye mu mavuriro ajya novuga public hajya twaramaze kubitangaza kumbura hagize ubirenga ko mu dusanzwe dukorana muri cyo byo tuzobikurikirana.
Uyu muganga arongoye umugambi w'igihugu jeje kugwanya malaria mu Burundi abandanya avuga kuretse kuvura abagwayi ba malaria ku buntu hariho n'utundi twigoro leta y'u Burundi iri kirakora ifadikanije n'abagira neza bayifasha mu kugwanya ico kiza.
Ikindi kwakotse OMS yarashoboye gutuma ko abahinga basanzwe bakorera muri OMS Afro Brazzaville baraje inshuro zibiri baradufashije ubwa mbere baraja kurubu kugira balabe ukuntu abaganga ariko baravyifatamwo barabi uko ariko barabikora neza. Ubwa kabiri badufashe kurondera impamvu zoba zatumye habaho ico kiza cya malaria. Nubu bagira yuko nubu hariho abari ngaha novuga ivy'imibu ariko aradufasha n'ubwo byo gupoma ari muri OMS ari ngaha ariko aradufasha mugabo abandi baramaze gusubira inyuma kandi nibaza yuko bakoze igikorwa gishemeye cyane.
Senkomo Elam umunyamabanga ntahegaezwa mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanyikiza sida mu Burundi amenyesha ko hari umugambi ugiye gutangura vuba bwango bwo gutanga imisegetera iri mu imiti y'ica imibu ku buntu mu ntumbero yo gutuza ico kiza. Mu migambi yindi leta iri kirashira mu ngiro nk'uko Senkomo Elam abimenyesha no gupoma imiti y'ica imibu mu bibanza byamwe abantu benshi nko mu mashuri afite uburaro amakambi ya gisirikare n'igipolisi mu Cankuzo. Fidel Antoine Sabimana, Ijwi rya Amerika.
Mbere ko dusezerana tubirutse incamake makuru twashikirije, leta y'u Burundi yemeje icyifuzo cy'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU cyo kugena Michel Kafando ngo abe umuhanuzi wiwe mushasha adasanzwe mu Burundi. Ishyirahamwe rihananira agateka k'abamenyesha makuru Medecins Sans Frontieres ryatangaje uno munsi kuwa gatatu ku bwigenge bw'itangazamakuru ku isi bugeramiwe bikomeye ni muri raporo yaryo ya misoko k'umwaka utashe. Ubwigenge bw'itangazamakuru bwifashe ku isi abantu 20 bapfuye mu ndwi mu gutana mu mitwe kwabereye mu ntara ya Kasai muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Shuti mwakurikiranye ibiganiro twari tubafitiye kuri isaha niho bigarukiye. Tukaba dushimiye abadufashije ku buhanga bw'ivyuma engineer Peter Handley, tushimiye kandi na Fazo yageranije ibiganiro twabashikirije kuri mikoro mari kumwe na Jeff Deniyongabo
na Diane Nahazwe. Tukabifuriza kugira amahoro mu banyu.